mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ingaburo yera bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo ry'icumi na kabiri ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu i Tucson, Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu butumwa bushishimura mwene data pera duhaye neza rero buvuye mu ijambo ry'Imana ukuntu mu by'ukuri duhakarimba Imana kandi tukayishyira mu mwanya mu gihe yo yari y'ibihe bidashira. Ntidutegerezwa gukora ibyo kubw'ibyiri joro duhanganye n'ikintu kinakuba n'ingaburo yera. Narindiriye imyaka itatu ku ishengero riza muri Tucson ariko riri ngaha. Ego turi ngaha rero turashima umwami yaturetse ngo gusa turarindira gushikaho dushobora kurinezererego. Rero hari ikintu kimwe nashaka kuvuga imbere y'ingaburo yera niki nuko nizeye yuko twabonye ibikwiye mu gihe cyacu tubayemo ko twotegerejwe by'ukuri guha Imana byose bitugize byose twotegerejwe by'ukuri gukorera Imana. Nibaza ko yaduhezagiye n'inyishu ihuye neza na neza n'ibyanditswe mu gihe mwene data Peregrine ya butanga haraheza akanya gato yuko twari muri icyo gihe ntituri impumyi turabona ko turi ngaha twashitse kandi byongeye dushobora kuraba hirya no hino maze tukabona ko uburyo bw'ubwenge bw'umuntu buri ko burava mu bantu tudashobora kubandanya duteba cyane twoja mu bitaro by'abasazi isi yose niho yoja murabona kubw'ibyo turi mu gihe cy'iherezo. Rero nk'uko mwene data Peria heraheje hariya tubona ko ibintu ari ukuri turabona ko ari ukuri sibitito si ikintu kinaka gusa twiyumvira ni ikintu kinaka twahawe n'ijambo ry'Imana kidaciye iruhande kandi cyemejwe kumugaragara imbere yacu ko tuzi ko turi ngaha. Ntituzi uko igihe gisigaye kingana ubu kuko ubugira kandi twisunga isaha murabona aho igihe kigeze ariko turi turazi ko turi ngaha turi muri icyo gihe namba ari igihe cy'Imana no kwibaza. Umuntu umwe yatanze icyiyumviro gitoye kimwe cyavuga ko namba Imana yaramwihanganiye bijanye namba yategerezwa kugabura igihe imyaka igihumbi n'umunsi umwe gusa. Rero namba umuntu yabayeho imyaka mirongo indwi yoba ari minota mikeye gusa ku gihe cy'Imana murabona yemwe kandi bivuga ko ibaye imyaka mirongo ine nta nubwo byoba bisigura ko yoshobora gukubita n'urugwe na gato y'ibigoranye murabona neza ukuntu ibyo binyaruka igihe cyose namba bigabuwe. Rero ntagiye gifise na kimwe ku bw'ibyo we n'uw'ibihe bidashira. Nibaza ko Sara hariya inyuma canke Joseph rya joro rindi yambwiye mwene data Peregrine yavuze ati data ni hehe ni ryari Imana yaje ku rubuga yaje ipfuye hehe murabona yategerezwa kugira itangiriro sibyo ntiyategerezwa gutangura. Navuze ntoya ikintu cyose gifise itanguriro ni iherezo ariko nikijya kitagira itanguriro kidafise iherezo mu bisanzwe afise imyaka icumi ubwo bwoko bw'umu atamiyo nyawe kuri we murabona none yoshobora kwakira ibyo gutaziko ikintu kinaka kitigeze gitangura si kuri we gusa kuri cewe oya murabona neza n'urugendo ruhambaye runini yakurije ukuntu bitigeze bitangura. Ubu twitegereze kubahiriza ikintu kinaka ngacubashwe by'ukuri narahamagawe haheze imyaka mikeya n'abashinga ntawe b'abakristo batigeze na rimwe bagira ibi kandi yatahuye ko tugira isangira risanzwe bo bagira icyo bita isangira rya mwemu. Kandi rero tuvuze iby'ingaburo yera novuga ko ari byiza cyane kuko kuganira no kuvugana murabona kandi uwo mwene data yampaye icyanditswe yavuze ati mwene data Branham ntiwibaze ubu impamvu mvuze ibi mbega ni byiza cyane mwene data Peri murabona iyo ni impamvu mvuze ibi ku buryo mwotahurwa ku byo muri ko murakora namba ugendeye ku kintu icyo ari cyo cyose nk'impumyi ntumenya he icyo uri kurakora ntushobora no kugira icyizere namba utazi icyo uri kurakora ari kutegerezwa gutahura icyo uri kurakora n'impamvu uri kuragikora. Yavuze namba ubu dufise ijambo ry'Imana si irya mana tuba dufashe. Navuze neza na neza ibyo mugenzi n'ukuri ariko dusoma ngaho icyo by'ukuri Pawulo yigishije gufata ibifungurwa by'umwami bisanzwe murakora ibimunyibuka ni Yesu yavuze uko muyikora munyibuka muwamenyemenyekanisha urupfu rw'umwami kugeza azoze. Rero dutegerezwa kuyifata dutahura ko uwera Paul yabitegetse mu ishengero ari umuhanuzi w'ishengero rishasha. Petero, Yakobo, Yohana bose banditse yemwe Matayo, Mariko, Luka ibyo Yesu yakora nk'abanditse, ariko Paul yashinze ibintu ku rutonde yari umuhanuzi w'isezerano rishasha. Neza nk'uko Mose yagiye mu bugaragwa kwakira uguhumekerwa ko kwandika ibitabo byo ibitabo bitanu bya Bibiliya, yemwe Apolo nawe yagiye mu bugaragwa mazaronka uguhumekerwa kuvuye ku Mana ako gushyira ku rutonde isezerano rishasha no kurigereranya n'ibya kera. Munsi hariya bari bafise umwagazi w'intama w'ikimazi Isirayeli yitondera nk'icibutso yakoreshwa by'ukuri rimwe bivuye muri Egiputa, ariko rero barabigumije nk'icibutso mu gihe byose yemwe nabi cagezwe ari igitutu c'ibintu bigiye kuza. Murabona ubu ndizeye ko ingaburo yera, icyo twita ingaburo yera ubu ni ameza y'umwami. Rero dufise amabwirizwa atatu yonyine y'Imana yadusigiye. Rimwe muri yo ni ameza y'umwami: ukozanya ibirenge, umubatizo wo mu mazi. Ibyo ni ibintu bitatu byonyine, uko ni ugutungana muri gatatu. Murabona kandi niyo mabwirizwa atatu yonyine dufise, tubona ko ari ibintu byashyizwe n'uwera kwa mu isezerano rishasha. Rero namba twovuga tuti ingaburo yera yoba iyo kwakira ijambo gusa. Sinibaza ko hari umuntu n'umwe yofata ingaburo y'umwami atarakira ijambo ry'Imana mu mutima wiwe. Murabona kuko ngiye ndabasomera ikintu kinaka mu kanya gatoyi kandi muraja kubibona. Rero murabe none kuki twotwo namba byo babimeze uku twoshobora kuvuga tudakekeranye ku idini ryitwa Arumedusare riri mu kuri. Ntibizera uburyo na bumwe bw'umubatizo wo mu mazi bavuga bati ntidukeneye. Rero namba tudakeneye umubatizo wo mu mazi ni kuki tubatizwa? Bavuga bati amazi ntashobora kuguhagakiza, amaraso niyaguhagakiza. Ndamenyeranye n'ibyo, ibyo ni by'amaraso niyaguhagakiza za amazi, ariko dutegerezwa gufata amazi no kugaragaza inyuma ku gikorwa cy'imbere cy'umuntu cyakozwe. Muraba kubyo dutegerezwa gukora ibyo ku ngaburo yera igihe twakiriye umwami kimazi cyacu muri twebwe, nk'igikorwa cyo kuvuka muri mwemu muri twebwe n'umubiri wiwe tubeshwaho nawe mu ijambo. Twoshobora kubigereranya nabyo kuri icyagezwe mwihana umwe wese muri mwebwe abatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu. Paul yavuze ati kuko icyo nahawe n'umwami wacu aricyo nabashikirije namwe, yuko umwami Yesu mu ijoro yakuzwemo yakiriye umutima akawumanyagura akawuha abigishwa, kandi avuga ati nimwakire kandi murye, murahora mugira mutya kugira ngo kibe icibutso cyane, kuko igihe cyose muzofata uwo mutima mwerekanye urupfu rw'iyo gushika hazozira. Rero tubona ko muri ibyo bafise abantu baza kandi uyu mwene data w'igiciro, mwene data mukundu wa nyene yaraje maze avuga ati sindigera na rimwe ndawufata mwene data Brana, sintahura ibyo ari byavuze ati nigishijwe ukundi kuntu. Navuze nti ariko wibuke tuzokwemera uko Paulo yabishinze ku rutonde mu ishengero ry'abakristo rya kera, bava mu ishengero bava mu nzu baca mu yindi bakamanyagura umutima n'umutima uciye bugufi n'ibindi. Navuze nti yabishinze mu ishengero mu Bigalatiya rimwe umunani, yavuze ati nambara umumarayika avuye mu ijuru aja akavuga ikintu kinyuranye arakavumwa. Murabona wa wundi nyene yategerezwa kubatiza ubugira kandi nyuma y'umubatizo wa Yohana kugira ngo babatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Murabona hari ibintu bitatu bitegerezwa, ibintu bitatu dutegerezwa gukora nk'ikigenera ameza y'umwami, ukozanya ibirenge, umubatizo wo mu mazi. Murabona uvuga yemwe idini ryitwa Arumedusare rifatira kuri ibyo. Cya gisuma cyari kumfira igihe cyapfa nticyari bwabatizwe. Yesu yavuze ko coja mu ijuru, ibyo ni ukuri neza na neza, ibyo ni byo. Ariko urabona yamenye Yesu hariya nyene mu isaha yariko arapfa honyene. Murabona akarya kara karyo konyene yari afise cyari igisuma yari kure yari hanze, kandi ako kanya yabonye urya muco yarawumenya ati mwamuranyibuka, kandi ibyo byari ukuri. Ariko kuri wewe na jewe tuzi ko twotegerejwe kubatizwa kandi tukaromba, twobikora rero ibyo bizoba hagati yawe n'Imana cyo kimwe no ku ngaburo yera. Rero igihe dufashe iyo ngaburo yera si ikintu cyo kuvuga gusa uti ndaje ngaha ngiye kurya umutsima muna kandi nzokwizera ko ndi umukristo, ariko namba mwabibonye Bibiliya yavuze uburyo cyankanywa uko bidakwiye azotsindwa n'urubanza n'amaraso by'umwana umwana w'umwami murabona utegerezwa ko waho ubuzima imbere y'abantu kandi imbere y'Imana n'abantu gerekana kuri imvuga kuru uba kandi kanya gusa rero mu isezerano rya kera igihe kimaze cyakozwe cyagezwe cyabwirizwa kandi kandi no mubatizo nibwirizwa no kozanya ibirenge nibwirizwa na meza y'umwami nibwirizwa hahirwa ukora amabwirizwa yose witondera ibyagezwa byawe byose n'ibyitegeka byose kugira ngo ashobore kwinjira mu giti cy'ubugingo rero murabe muri ubu ko muri kirya cya mbere igihe cyari ubwa mbere amabwirizwa y'Imana yo kuzana ikimazi ku ishengero no ku rusengero na rutari kandi ugatanga ishikanwa ryawe ku bw'ibyaha byawe ikimazi n'umwagazi w'intama yemwe nshobora gusa kwibaza mbona mwene data w'umuyuda azananye mwibaza barabaraziko yagirwa n'icaha maza kaja muri ya rutari maza kazana ibinure vy'inka yiwe canke imfizi canke iyo yari afise yo canke isuguru umwagazi w'intama ikintu kinaka yabakizanya gifise kwibarabara kandi yaba yaje ari mvuga kuri uko yoshobora kuza yerege rera hariya yitondera ibwirizwa ry'Imana neza ari mvuga kuri uko yoshobora hanyuma yarambika ibiganza vyiwe kuri ico yaturi ivyaha vyiwe n'umuherezi yashize ivyaha vyiwe ku mwagazi w'intama kandi intama yarakeregwa izosi kandi rero yaramupfira mu gihe yaba iryamye hari iyo ntama ntoya isimbagurika kandi iva amaraso ibiganza byiwe byaba byuzuye amaraso ata amutarukira ko ahantu hose iyo ntama ntoya yarabira iri ku irapfa yabona ko yakoze ibyaha kandi ikintu kinaka cyategerezwa gupfa mu gishingo cyo kubwira yatangiye ikimazi cy'urupfu rw'iyi ntama kubwo urupfu rw'iyo rero umuntu yabikora ataburyarya bivuye ibyina mu mutima wiwe amaherezo vyagenda vyisubiriza kenshi vyaguma vyisubiriza kenshi gushika impera y'ini impera ukabicika umugenzo icagezwe c'Imana cacitse umugenzo ku bantu kandi rero nguye araje ati yemwe reka turabe uyu n'umunsi munaka nkumbure vyoba vyiza ngiye ego ntanze ikimazi iki kimasa vyoba vyiza yaragenda ati yemwe mwami ngiki kimazi canje murabona nta kuri mvuga kuri muri ibyo nta guharura kuri ibyo rero ntidushaka gufata ingaburo yera nkuko ico ni kintu kimwe cabaye ku meza y'umwami Yesaya 33 oya murantunga Yesaya 30 reka ndabisubiremo nibaza ko ari Yesaya 28 niho tubibona ndazi neza bikwiye ko ari ico nyene yavuze ati bwirizwa kurindi n'umurongo kuwundi hamwe etumwa handu tundi mugumye kiri ciza zovuganira n'ubu bwoko mu kanwa katumvikana mu rundi rurimi ariko yari yarabagabi yari yaragabi ati uku niko kuruhuka mure kurusha aruhuka haniho buruhukiro yavuze ati ameza yose y'umwami yacitse ayuzuye ibirushi ninde gashobora gutaha inyigisho ninde riyo zinotahuza murabona nibaza ko ari cagezwe ciza Yesaya 28 ninde nshobora gutuma atahura inyigisho murabona meza ubu tubona kuno munsi kirya gihambaye twiteguriye gukorera ijoro mu cibutso c'urupfu rwiwe n'umubiri wiwe twizeye ko turya mu buri munsi cyane duhejeje kurya mu gihe mwene data yatubwira butumwa mu gufata ijambo ry'Imana turaryizera n'umutima turaribona rigaragaye turaribona riduhawe turaribona rigaragaye turaryumva mu butima bwacu kandi dutegerezwa kuza kuri ibi hamwe n'agatima nama kibyina kuri ibyo turiko turakora atari gusa ari itegeko uja mu ishengero kandi kenshi batanga ubwoko bw'ibisuguti birimo umuntu cyangwa ubwoko bumwe bw'ikintu kinaka bacamwo ubudupande n'umukati twahutse cyangwa ikintu nk'icyo kandi bagicamwo ibipande n'abantu banywa itabi banywa inzoga n'ibindi byose kuko ari abanywanyi baza ku meza y'umwami ibyo n'umwanda imbere y'Imana n'ikimazi yavuze ati iminsi yanyu yera y'imibimazi byanyu byacitse umunuko muzuru ryanje yamara yategeretse gukora kirya kimazi ariko uburyo bagifata cyacitse umunuko byaramunukira mu zuru ry'iwamazuru y'ibikimazi nyene yategetse ubwo nibwo buryo dufata ijambo ry'Imana abakristo benshi cyane uno munsi abitwa bakora ibyo duhagarara ngaha maze tukigisha ijambo kandi tukavuga duti Yesu si wa wunde uno munsi no mu bihe bidashira kandi twigisha ibintu yadusezeraniye ko twubahiriza maze ati tukavuga tuti yo ni byiza ibyo byari iby'ikindi kintu gusenga kwacu ku mugaragaro kwacitse gusa umunuko mu izuru ryiwe ntazobyakira nta buryo na bumwe niyo mpamumu byo tumenyereye by'imigenzo ntufata ingaburo yera y'umwami mu mugenzo uyifate kuko ari urukundo mururi mu mutima wawe mu kwitondera ibyagezwe by'Imana murabona ico nico yifatira rero uyifashe uri mvuga kuri ari umugenzo uti yemwe ishengero ryacu ryitondera ingaburo yera rimwe mu minsi mu minjanye rimwe buri kwezi canke kabiri mu mwaka amazi ukagenda uvuga uti yemwe ni gihe canje maze ugafata ingaburo yera yemwe n'umunuko ku mana murabona n'umugenzo gusa ni nk'ikindi kintu icyo ari cyo cyo utegerezwa kuba imvuga kuri Imana ishaka ibyina mu mutima wawe uribuka iyo Mana nyene yakuzanye ngaha ku isi niyo ukorera murabona ukora ibi kuko yabivuze kuko ari itegeko ryayo rero dushaka kuza dufise kuba imvuga kuri nyayo tuzi ko ari akubwo ubuntu bw'Imana twakijije rero turayikunda kandi twumvise ukubaho kwayo ngaha kandi tuyibona iduhindurira ubuzima bwacu ibitugize byacu byose birahinduka twara abantu batandukanye ntitubaye nk'abantu twahora tubayeho nitwiyumvira nka ahoho twahora twiyumvira nko muri ico gitabo ngaha n'ingingo nyamukuru hariya twariko turavuga ko ibyo bibiliya ibyo bitatu bibiri bigize kumwe igitabo cy'ubugingo igitabo cya mbere cy'ubugingo cyanjye cyari igihe wavuka kwari ukuvuka kwawe gusanzwe murabona ariko rero igihe kimwe hariya imbere rwose hariho agatete gatoye ku buzima nk'uko nariko ndabisigurira bamwe muri bashiki bacu bari batoya muri iyo muhinga murabona hariho akabuto gatoye ngo ku bugingo karyamye hariya katuma wibaza uti mbega byavuye hehe mbega ibi bintu ko bitangaje nariko ndavuga nifata kwa karorero nkaho wovuga uti William Branham yemwe haheze imyaka 40 nuko William Branham si wawundi iri joro namba umuntu umwe inyuma hariya yovuga ati William Branham yari umuhimbiri murabona kuko wavyawe na Charles na Ella Branham muri kamere akabo nari umunyavyaha naje ku isi ndi umubeshi n'izindi ngeso zose nari mfite muri jewe ariko imbere hariya naho hari higindi kamere iri nga murabona yatoranijwe yashizweho n'Imana muri uyu mubiri murabona akamere zibiri ziri imbere hariya yemwe nitaho imwe yonye nuko yakura naho kankumwana naho hankumwana nti da ikintu cya mbere mwomenya nacitse umubesi ikintu cyose kindi cy'umunyabyaha kuko nakoze uko ariko imbere hariya hari agace gatoya k'ubugingo igihe cyose nahora nibuka nk'umwana mutoya nizeye ko ntabagumije igihe kirekire cyane nicaye hanze ku nkombe y'uruzi nayo nicaye hariya kandi nibaza hirya no hino mu ijoro data na mama ubu baragiye ku mukaruhuko kabo kandi icyo gihe bari abanyabyaha nta bukristo bwari mu nzu yacu na gatoyi kandi yo mana we banywa inzoga n'iminsi mikuru n'inyifato mbi byaradwandwaza nafata itara ryanjye n'imbwa yanjye maze nkajya mu ishyamba kuguma y'ijoro ryose mu gihe cy'urushana narahiga gushikaho umunsi mukuru hera nkumbure mu gushika mu gitondo bukenshitse muhira bitarahera naryama hejuru y'inzu maze ngasinzira ndindiriye ko buca hanyuma niyumvira y'ukuntu rimwe na rimwe rero ndi hariya hanze muci natora imbaho maze nkazishinga kugira ngo ndonka ko nikinga mu gihe hagwa imvura hari naryama hariya kandi narekera ibikoresho byanje byo kuroba mu mazi ndiko ndoba imbwa yanje ishaje ihiga udukoko iryamye hariya navugane raba ngaho urazi murushana ruheze naryamye ngaha nyene iri joro nacanye umuriro ngaha hanyene igihe nari ndindiriye imbwa yanje ishaje ngaha ku giti kandi nari mfise umuriro ngaha hari habaye ibarafu y'uburebu ruca munsi y'isantimetero 12 n'inusu ariko washurwe ritoya wacupfuye hehe murabona ye none wacupfa hehe ninde yaje ngaha maze akagutera none bagukuye mu kihe gikoresho bamereshe mu amashurwe canke n'ibiki wacupfa hehe murabona rirya shurwe ritoya novuga ni ye ryari ryacitse ibarafu n'ibindi byose kandi nacanye umuriro hejuru ngaha iruhande y'ikintu gititi gitimbisha hari ikintu gishusha kwiri ngakuru kwirushaje aho nagutuririye kandi yamara uri ngaha uri muzima wacupfa hehe Chari giti hari hundi wiliame brana murabo na gache gato ye gubu gingo. Budashira kari mbere kavuye muture mangingo tuki imani jambo rikimu. Gyari gashi zwe hari yunge wese muri mge gashora. Kwe yungfiri binu bisa nidyo murabo na gyari kwa lirakora. Hanyu marana vye hejiru kugiti kani yungfiri yen. Wababi we narakubo nyukoroka kumaku hezi. None kukiwa garuze hari yungu gira kani. Wajuba hehe nindi ya kuza nyinga murabo na. Gari budi kabu gingo budashira bukorera mu mubiri. Rero hanyu mumunsu umwe mugihe narikonda agenda rijyajwe ryavuga riti ntuzokwigera unywa itabu unywa inzoga nibindi kandi abo basore nabandi barakuze murabona hari ikintu kinaka cakora ariko yamara ko kanya narangamije hejuru maze mvugana sindi umuhungu wa Sharinaera Braname hari ikintu kinaka gihamagara nk'inkukuma yanje ntoya sindiko sindi nkoko hari ikintu kinaka ariya hejuru ahantu hanake ewe Yehova uhambaye uriwe ugurura anshaka kuza muhira hari ikintu kinaka muri jewe gihamagara rero navutse ubwa kabiri burya bugingo butoya buri hari amazi y'ubugingo yasutse kuri bwo nyanyuma bwatanguye gukura rero burya buzima bwa kera bwara hariwe bwashizwe mu kiyaga cyo kwibagira cy'Imana kitazokwigera na rimwe gisubira kwibuka ukundi murabona ubu twaratsindanishirijwe nkuko tutigeze na rimwe dukora ica munyonga h'Imana rero igihe tuje ku meza y'umwami dutegerezwa kuza mu guca bugufu urukundo n'uku bahavyo kurara byo kurabaho twari kuba turi iyo ataba kubwiwe murabona murabaho ivyo byo kubwivyo Paulo ndibaza mu kuvuga ibi kubwivyo uko mukoraniye hamwe kurya murorerane no kuvuga mu yandi majamu murindirane gusa kanya gatoya musenge mwisuzu mu bwanyu kandi namba muzi mwene data ari ngaha ari hafi gusa gukora ikintu kinaka cha ikintu kinaka rero muramusengera nawe murabona 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 murindirane murindirana kajya gatoya musenge namba hari ico mupfa gati yanyu canke ikintu kinaka nti ntimukore ntimubikore genda mu bitunganyo bwa mbere murabona genda mubishire ku murongo bwa mbere kuko dushaka akuza ngaha gasto suko dushobora mu vyumviro umwe ku wundi no ku mana no kuri umwe wese wundi hanyuma rero tuje gufatanya ku meza y'umwami murabona kandi dukora ibi kuko dutanga amashimwe kuri we no hagati yacu dusangira umutsima hagati yacu dusangi umuvinyu hagati yacu nk'amaraso yiwe n'umubiri bwiwe kiretse muri uyu mubiri w'umwana w'umuntu kandi mukanywa amaraso yiwe nta buzima mufise muri mwebwe murabona murabona ico nico bibiliya yavuze kiretse mubikoze nta buzima murabona ku buryo bucanke buriya rero mwerekana ko mutewe isoni no kwiyerekana we ubwawe nk'umukristo kubera ubuzima ubayeho kandi rero byukuri ibintu guhangana rero namba utabikoze nta bugingo ufise namba ubikoze mu buryo butabereye uragigwa n'umubiri w'umwami nico kimwe no mu mwatizo w'amazi namba tuvuze tuti twize Yesu Kristo yaradukijije ibyaha kandi twabatijwe mu izina rya Yesu Kristo tuzana tuzana ugucokorwa kuri we dukora ibintu bibi kandi tuzotegerezwa kuvyishura kandi ikindi kintu igihe dukora ibyo gerageza kwatura ikintu kimwe no gukora ikindi ibyo niyo ngorane yacu no munsi ico niyumvira mvuze twebwe jewe nishengera umwami Imana yandetse ngo mvugiremwo muri ibi bihe bya nyuma kuko twizeye ko turi mu gihe cya nyuma twizeye ko Imana yaduhaye ubutumwa bwagenywe n'Imana kandi bwaremejwe ko ari ubw'Imana bwerekanywe n'Imana rero dutegerezwa kuza kuri we duciye bugufi kandi dufise urukundo kandi hamwe hamwe n'umutima n'ivyiyumviro n'ubugingo bitagira gatosi murazi igihe kigiye kuza vuba igihe neza muri twebwe hazoba ntemu yera zo avuga nk'uko yabikoreye muri Ananiya na Safira mwibuke murabona icyo gihe kiraje murabona kandi turi ubu muravyibuka neza ko murabona ko Imana igiye kugerera mu ihanga ryayo ibyo nibyo ashaka gukora ubu dushobora kwakira ubutumwa nk'uko tuvuge iyo mba ndi umusore kandi ndondera umugore kandi noshobora kuronka umugore novuga nti aratunganye gusa n'umukristo n'umupfasoni ari ibi byose ndafise icizere icizere naho coba icinshi gute uko niyumvira ko ari mwiza bingana gute ntegere tegereza wakumwakira tegerezwa kunyakira murabona kuri zo ndagano yemwe tubona ko ari cyo kimwe n'ubu butumwa turabona ko ari ubwo kuri tubona ko Imana igaragaza ko ari ubwo kuri n'ubwo kuri mu buryo butunganye umwaka kuwundi bubandanya ari ubwo kuri bubandanya ari ubwo kuri ikintu cyose buvuze gishika neza na neza uko bwavuze rero turazi ko ari ubwo kuri ariko murabona ntubikore mu buryo bw'ubwenge namba ubikoze uzoronka idini ryamaze gukoreshwa murabona ntidushaka idini ryamaze gukoreshwa ikintu kinako umwe wundi yagerageje kandi tubeshejweho ni ntahe yabo nkuko ndabyizeye ni Yesu yabwiye Poli ikintu kinako ijambo nariko ndiyumvira kandi yabivuze hariya hahetse umwanya mutoya ninde yakubwiye ibyo canke warabihishuriwe wamenye gute ibi bintu mu yandi majambo sinzi neza ijambo irya ari ry'ubu haheze igihe kirekire kuva ndabisomye ariko wamenye ibyo gute ni gute ninde yabigu hishuriye akubyerekeye kuba umwana w'Imana kuba umwana w'Imana kwewe yabigu hishuriye mbega hari umuntu munaka yabikubwiye canke nk'uko Yesu yavuze mbega ni data w'umujiru yabigu hishuriye murabona wabyizeye gute ivyamaze gukoreshwa canke no guhishurwa gutunganye kuvuye ku mbege y'ingaburo yera ni kintu kinaka nduga ku bwaki tegeko mvuga nti yemwe abandi baragifata nanje ndaja kugifata no guhishurirwa ko ndi gice ciwe kandi ndi gihe igice cyanyu kandi ndabakunda kandi ndamukunda kandi tuyifatira hamwe nk'ikigereranyo cy'urukundo rwacu ku Mana kandi urukundo rwacu no gufatanya twese ubu ndashaka gusoma bimwe mu byanditswe kandi rero nibaza hehe uburyo bw'ubwo ariko bwose mwene data pri yifuza uno munsi nifuza ko bisoma hamwe naje namba mufise bibiliya zanya bikora into bambere gice cya 10 kandi turatanwe ku murongo w'2023 kandi rero kwishengero ryacu naho twama twitondeye birini n'ukozanya ibirenga iminsi yose kuko birajanye nibaza kurya mwene data bitangaje kuwa gatatu mu ijoro kubera igitutu c'abantu benshi kandi ntimufise bihagije cyumba cyo gushyiramo abantu kubw'ukozanya ibirenge muzobikora bazobikora uyu wa gatatu mu ijoro ubu murongo wa 2023 w'igice cya 11 abikora into bambere mwumvirize Pawulo rero mwibuke kandi mugumize mu byiyumviro bya Abagalatiya rimwe ariko naho yo bari twebwe cyangwa umuma ikavuye mu ijuru ababarira ubutumwa bunyuranye ari bwo bwose atari ubu butumwa yababwiye twababariye arakavumwa murabona kuko icyo nahawe n'umwami wacu aricyo nabashikirije namwe yuko umwami Yesu mu ijoro yaguzwemo yabiriye umutsima akawushimira Imana akawumanyagura akavuga ati uyu n'umubiri wanjye ubatangiwe murahora mugira gutya kugira ngo kibe ikibutso canje ubureka mpagarikire ngaha nyene kugira ngo mvuge nti ariko gufata umubiri w'umwami Yesu Kristo muri iyi ngaburo yera ntibisigura ko iyo ngaburo yera ari umubiri usanzwe wa Kristo ibyo ni katolika sinizera ko ibyo ari byo nizera ko ari bwirizwa gusa Imana yadutegetse murabona si umubiri nyawo rero by'ukuri nakamanyu gatoye ku mukato utambiwe nibwirizwa gusa nta nubwo nizera ko umubatizo wa Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu mazu harira ibyaha byawe sinizera ko woshobora kubatizwa umunsi wose rero ndazi ko hariho nkumbura abantu bicaye ngaha baje bapfa mu ishengero apostolike niho ko nshatse kuvuga cyangwa ishengero United Pentecostal bigisha ibyo ariko murabona sinizera ko amazi aharira ibyaha rero namba byaruko rero Yesu yapfiriye ubusa murabona nizera ko ari bwirizwa ry'Imana ryonyine murabona kwerekana ko wahariwe ariko kubatizwa akugira ngo ube mushasho ya sindavyizera sinizera ko ari amazi aharira ibyaha nta nubwo nizera ko uyu mukate n'umuvinyu bifise ikintu icyo ari cyo cyose bipfana nawe atari kwitondera gusa ibwirizwa Imana yadutegetse gukora murabona ibyo nibyo nizera n'umubatizo w'amazi cyo kimwe nibaza ko dutegerezwa kubikora ko yakovuze ko yakoze ko byose kugira ngo aduha karore kuko yabikoze kugira ngo aduha karore kandi yo geti birenge kugira rero n'igikomba kigenza ku murongo w'2025 n'igikombe kigenza atyo bahejeje kurya arababwira ati iki gikombe n'iki isezerano ryo mu maraso yanjye murahora mugira mutyo uko muzonywa ko kugira ngo kibicibutso canje uko mwibukubu uko muryo uwo mutsima kandi uko munywera muri ico gikombe muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza hazozira kugeza ryari gushika hazozira murabona murabona nico gituma umuntu wese aryozo ry'umutsima w'umwami canke azonywera ku gikombe ci uko bidakwiye uko bidakwiye azotsindwa n'urubanza rw'uko yakengere umubiri n'amaraso by'umwami reka mpagarikire nga gato impavu yavuze ibi mwabonye mu wundi murongo ngaka ikindi gice yavuze ati narumvise ko iyo mukoranye murarya mukaboregwa ku meza y'umwami ntibabitahuye murabona baryana umunoho ba murabona neza nk'uko abantu bakora uno munsi babayeho gusa ubwoko bwari bwo bwose bwo buzima kandi bakabifata murabona yavuze ati mufise ingozo kuriramwe murabona ariko nibwirizwa twotegerejwe kwitondera murabona ubu ari ku muntu yibaza kwa uko ameze abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri ico gikombe kuko urya cankunywa uko bidakwiye arya kandi anywa ibimuzanira gutsindwa n'urubanza atamenye umubiri w'umwami murabona uri kuri umukristo ubehe imbere ya bose nk'umukristo kandi namba ufashe ibyo kandi utabayeho nk'umukristo ntumenye umubiri w'umwami ushira ibuye ry'igitsitaza mu nzira y'uwundi muntu murabona mu gihe ababona ko ugerageza gukora ibyo kandi rero utabaye icyo wotegerejwe kuba murabona ntumenye umubiri w'umwami ubutegereza ibimuvumo wabyo nico gituma muri mwebwe benshi bagira intege nk'abandi bararwaragurika kandi abatari bake bakaba basinziriye insiguro nyayo mwene data peri ntibarapfuye murabona murabona benshi barapfuye ariko iyo twimenye abo turi ntidutsindwa n'urubanza murabona iyo twimenye abo turi ntidutsindwa n'urubanza murabona ariko iyo dutsinzwe n'urubanza duhanwa n'umwami kugira ngo ntituze dutsindwe n'urubanza rudashira hamwe n'abisi murabona nta kituzirika ku isi nuko mwene bene data uko mukoraniye kurya murorerane murabona umuntu niyasonza ararywe kugira ngo ntimukoranire gutsindwa n'urubanza ibisigaye nzobiroranyaho nzozira murabona rero mu yandi majambo ntuze gusa kuyifata nk'uko navuze haraheze akanya gato yo kubyerekeye ibyo abayuda ikimazi cyabo byari igitangaza bari babihawe n'imana ariko byarashitsikiye abantu aho batabikora mu kuba imvuga kuri no kubaha ku rutonde rero byacitse byacitse umunoho ku mazuru yayo umunuko rero nico kimwe iyo tuje gufata ingaburo y'umwami dutegerezwa kuza tuzi icyo dukora neza nk'igihe winjira mu mazi kugira ngo ubatizwe mu izina rya Yesu Kristo urazi icyo uri kurakora wereka ishengeri cy'Imana yashyize muri wewe Kristo igihe dufashe ibi byerekana ku ishengero ko nizeye ku ijambo ryose ry'Imana nizeye ko ari umutima w'ubugingo waje uvuye ku Mana mu ijuru nizeye ko ijambo ryose ivuga ko ari ukuri kandi mbeshwaho naryo aho ngeza kumenya Imana n'umucamanza wanje kubwibye imbere ya bene data imbere y'abashikanzi sindahira simvuma sinkora ibi bintu kuko ndakunda umwami kandi umwami arabizi kandi ashingira intaye kubwibye imbere yanjye mfashe igice cy'umubiri wiwe mu kumenya yuko ntacirwa kwiteka hamwe n'isi murabona ngibyo rero n'umuhezagiro kandi mwibuke noshobora gushinga intaye byinshi kuri ibi aho nafashe ibi kandi nabisiguye mu cyumba cy'abarwaye kandi nababonye bakize mwibuke igihe Isirayeli yafatiye ikigereranyo cy'ibi bagize urugendo rw'imyaka 40 mu bugaragwa kandi impuzu zabo ntizigeze zitabuka kandi bahasohotse ata muntu n'umwe w'intege nkari muri bo ku bantu miliyoni 2 nk'ikigereranyo cy'ibi yemwe inkinshi inkomoko gizokora iki namba umubiri w'igikoko cy'ikimazi carabibakoreye umubiri wa Yesu Kristo Emmanuel wo dukorera iki nimuze twubahe gusa igihe tuje nimuze twubahe uko dushobora mu gihe tuje uyu mukate wa kosher wakozwe n'abakristo nimukatu tambiye namba kandi muja kubibona igihe ushize mu kanwa kawe ubukomeye cyane utegerezwa kuburura uri kuminkanyari kandi umanyaguye uvangavanze bisigura umubiri wamanyaguwe wacanjaguwe w'umwami wacu Yesu yo iyo ndabyiyumvira umutima wanjye usa n'uwuhagaze iyo niyumviriye yuko yacanjaguwe akavunagurwa gakubitwa umwana w'Imana atagira gatosi murazi impamvu yabikoze kubera ko nagirwa n'icyaha kandi yahindutse jewe umunyabyaha kugira ngo kurya ikimazi ciwe ishobore gusa nawe umwana w'Imana mbega ikimazi muze twunamike imitwe yacu mana yera cyane mu gihe mfashe muri aka gasahani k'icumbijo uyu mukati ugereranywa n'umubiri wamanyaguwe wavangavanzwe wacanjaguwe wakubiswe w'umwami wacu ahubwo muhanuzi yasemerera ati yamara yacumitiye ibyacu bicumuro yacanjaguriwe ibyacu bitabitanye igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we kandi mushishaguriwe nidukiza yo ese ingene tubyibuka mwana mu gihe nifatanije n'ico kimazira ijoro n'irikoraniro naryo nyene mwami kukimazi ese two kwibuka umwami wacu urupfu rwiwe n'ikubitwa ryiwe n'ibyo yaciyemwo byose ku bwacu mu gihe dushize uyu mukate mu kanwa mana turi abantu batabereye ntitubereye ikintu cera nk'iki kubw'ibyo reka ukwera kwawe mwami ubungaha kwawe n'amaraso yawe byeze imitima yacu kandi mu gihe tuwakira dushobore gufata ingingo mu byumviro byacu byo kwama tumukorera uburango n'ijoro iminsi yose y'ubuzima bwacu rero niweze uyu mukate kubw'igikorwa wagenewe tubisabye mu izina rya Yesu amen.
Kandi ibi ndabifashe mu biganza byanjye nka mirongo itatu nk'imyaka mirongo itatu n'itatu y'igikorwa nakoreye umwami wanjye kandi ubwanjye nteye isoni ariko ndiyumvira mbega nukora iki yaba nari mfise utuma tubiri tw'amaraso yiwe nyayo ndayafashe mu kiganza cyanjye iri joro noyakoresha iki ariko murazi mfise mu biganza byanjye iri joro imbere yiwe ikirenge n'icyo yaguze amaraso yiwe ishengero ryiwe rero iyo mfashe ibi n'umutobe w'izinzabibu ndabyiyumvira yavuze ati sinzokongera kunywa kuri izinzabibu gushyitsa kuri wa munsi nzosangirira namwe umutobe wazo musha mu bwami bwa Data rero mubone neza yuko inyuma yaho intambara y'ibyaha ihereye ikintu cya mbere dukora igihe dushyitse hakurya n'ugusangira ingaburo yera ingaburo y'umwami kandi muze twunamike imitwe yacu rero mu gihe duheza imibyino Data wo mu ijuru iyo niyumviriye mu gihe mfashe imibyino ngaho igereranywa n'amaraso ya Yesu ingene biciye muri ayo maraso atemba ibyaha byanjye byarakuweho byashyizwe mu kiyaga cyo kwibagira nta kandi ntibizokwibuka ukundi kandi hamwe n'aya maraso umuhungu umwe yari kumfira umunsi umwe aryamye mu bitaro hariya maze arandokora ewe mani ingene ndagushimira mwami hanyuma rero ntigikogwa kubwa mpengu yera cyo kurongorera abantu ikaruvariyo no kubereka inzira ija imuhira urakoze Data kandi rero niweze iyi vino kubw'igikorwa yagenewe kandi ese buri muntu wese afise umugabane kuri iyi ndaganira ijoro ryoro inkomezi za mpemu niz'umubiri kubw'urugendo ruri imbere kuko tubisabye mu izina rya Yesu amen.
in the scripture reading,
in
the book of St. John, the 13th chapter, we read, beginning with the second verse of the 13th chapter, supper being ended, the devil now had put in the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing the Father, had given all things into his hands, that he come from God, and he went to God. Rises from the supper, laid aside his garments, took a towel, and girded himself. After he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter. And Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answered and said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not only my feet, but also my hands and my head. Jesus said to him, He that is washed needs save to wash his feet. You're clean everywhere. Ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore he said, You're not all clean. So after he had washed their feet and had taken his garment and had sat down again, he said to them, Know you what I've done to you? You call me Master, Lord, and you say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done
bari bakoraniye mu cumba cyo hejuru
baptized with the Holy Ghost and power for service came.
Bose basenga mu izina ryo babatizwe na mpemu yera.
Maze
ubushobozi bwo gukora uburaza rero icyo yabakoreye urya munsi azobakorera nka kirya nyine. Nezerejwe cyane nuko ushobora kuvuga ko ndi umwe muri bo. Umwe muri bo. Umwe muri we. Nezerejwe cyane nuko ushobora kuvuga ndi umwe muri bo. Haleluya. Umwe muri bo. Umwe muri bo.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be a post of worthy fame, they have all received the Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're now glorified. His power is yet to be seen. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo.
Haleluya.
Umwe muri bo. Ndi umwe muri bo. Nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga nti ndi umwe muri bo.
Rero ingomwene data urondeye umuhezagiro
uzokoza icyaha mu mutima wawe uzotangura ugusamirana kw'inkengeri y'umunezero kandi uzogumya ubugingo bwawe bururumba yo buriko burarurumba uwo mu mutima wanjye yo icyubahiro ku izina ryiwe nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga ngo ndi umwe muri bo reka tumiririmbe yo umwe muri bo umwe muri bo nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga nti ndi umwe muri bo haleluya umwe muri bo umwe muri bo nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga nti ndi umwe muri bo ni bangahe bo bari bamwe muri bo uzi ibiganza byanyu yo mana we yesu ukuntu nezerejwe no kuba umwe muri bo umwe muri bo umwe muri bo nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga ko ndi umwe muri bo haleluya umwe muri bo umwe muri bo nezerejwe cyane nuko nshobora kuvuga nti ndi umwe muri bo
They were gathered in that upper room praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost and power for service and change. Now what he said about them today, do you do it for him?
Nezerewe cyane nuko nshobora kuvuga nti umwe muri bo yo umwe muri bo umwe muri bo nezerewe cyane nuko nshobora kuvuga nti umwe muri bo haleluya umwe muri bo umwe muri bo nezerewe cyane nuko nshobora kuvuga nti umwe muri bo nabonye abantu benshi badashobora gutahura impamvu nezerewe cyane kandi nitegembya narucijwe mpemu nta gukekeranya kuhari kandi ibyo byanshikiye ibyo nibyo byanshikiye ibyo nibyo byanshikiye narucijwe mpemu nta gukekeranya kuhari kandi ibyo nibyo byanshikiye mbega ibyo murabikunda nimuze tuyiririmbe twese rero tubona abantu benshi badashobora gutahura impamvu tunezerewe cyane kandi twitegembya twuzuye mpemu nta gukekeranya kuhari kandi ibyo nibyo byanshikiye yo ibyo nibyo byanshikiye imana ishimwe yo ibyo nibyo byanshikiye narucijwe mpemu nta gukekeranya kuhari kandi ibyo nibyo byanshikiye yo iyo nezerewe ndaririmba kandi ndasemerera bamwe ntibabitahura ndabibona ariko na yajabutse yorodani nja mu isi si nziza ya kanani kandi ibyo nibyo byanshikiye yo ibyo nibyo byanshikiye mani ishimwe yo ibyo nibyo byanshikiye narajabutse yorodani nja mu isi nziza ya kanani kandi nibyo byanshikiye yo iryo zina niriheza gikwe yo iryo zina niriheza gikwe iryo zina ry'umwami niriheza gikwe iryo zina niriheza gikwe yo iryo zina niriheza gikwe iryo zina ry'umwami niriheza gikwe Yesu niryo zina Yesu niryo zina Yesu niryo zina ry'umwami Yesu niryo zina Yesu niryo zina Yesu niryo zina ry'umwami ishyira hejuru izina ryiwe yo shira hejuru izina ryiwe yo shira hejuru izina ry'umwami shira hejuru iryo zina yo shira hejuru iryo zina shira hejuru iryo zina ry'umwami
mbega
muramukunda amen
Will you serve
him? Mbega muramukunda muramukorera amen mbega muramwizera amen amen amen
He's the Father
niwe data amen
He's the Son
niwe mwana amen
He's the Holy Ghost
niwe mpemu yera amen 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 muracaririmba amen 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 amen
do you love
Bega muramukunda. Amen.
Is he coming?
Bega raje. Amen.
Are you ready?
Bega muriteguye. Amen.
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 Bega
vyoshobokira ijoro muriteguye. Amen.
Mu gitondo
muriteguye. Amen.
Mbega igihe
aricyo cyose muriteguye. Amen. Amen. Muracyaririmba. Amen. Kandi muvuze induru. Amen. Kandi musenga. Amen. Amen. Amen.
Ingo
mwami Yesu. Amen.
Utegure
ishengero ryawe. Amen.
Twiteguye.
Amen. 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 Ndashaka kubona mama. Amen. Ndashaka kubona data. Amen. Ndashaka kubona umucunguzi wanje. Amen. Amen. Yo mbega muramukunda. Amen. Mbega muzomukorera. Amen. Mbega muramukunda. Amen. Amen.
Turindiranye
igishika cyo kuza kw'igihe cy'ingagi y'imyaka igihumbi ntegereje igihe umwami wacu ahetse agiyatotira maze agatwara umugeni wiwarindiriye. Isi niko iraniha iborogera ubwa munsi w'ugucunguka uryoshe. Yo umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Yego umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Yo Satani azoboha imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe. Hanyuma Yesu azogaruka ku isi ubugira kandi. Ni bangahe biteguye?
Duze
ikiganza cyawe. Yo Mana we.
Yo
umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Reka duhaguruke maze turambukanye. Umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Yo Satani azogoka imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe. Hanyuma Yesu azogaruka ku isi ubugira kandi. Yo umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Yego umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Yo Satani azoboha imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe. Hanyuma Yesu azogaruka ku isi ubugira kandi. Ukuza kwa Yesu kuzoba ari nk'ishu ry'umubabaro n'amaborogo y'isi. Kuko ubumenyi bw'umwami buzokuzura isi ikiyaga n'ikirere. Imana izoshiburira kuri indwara zose n'amarira y'umubabaro azokamangana. Hanyuma Yesu azogaruka ku isi ubugira kandi. Yo umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Yego umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Yo Satani azoboha imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe. Hanyuma Yesu azogaruka ku isi ubugira kandi. Yo Mana we, ntimwiyumva neza? Iyumvire bagenzi, ni Pentekoti, ni mutazire, iyi ni Pentekoti. Reka dusome koma mashi maze tuyiririmbe. Abantu b'abapentekoti mwese, ibihore kuri migenzo ya kera y'abametodiste muri mwebwe bandanye. Reka tuyiririmbe. Yo umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Yego umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Satani azoboha imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe. Hanyuma Yesu azogaruka ku isi ubugira kandi. Hanyuma umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Yo umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Bibiliya ni kuvuga umwami wacu araje ku isi ubugira kandi. Satani azoboha imyaka igihumbi ntituzogira ibigeragezo icyo gihe. Hanyuma Yesu azogaruka ku isi ubugira kandi.
Muramukunda.